Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamenya Washington DC mu kirundi mu Kirwanda twese muduteze amatwi mwiwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Twavuze yuko amategeko mu gutora mubwira amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko amashinga amateka ikora cyaca kujyana n'ibitigiri biba bihari mu batora.
Uyo ni Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi mu rubanza Burundi rwitwaye uvuga ko gutemera umukuru w'inama ishinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu gihugu cya Angola ibirego byerekeye ruswa n'ibiturire birabandanya gushikirizwa. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo amamoko y'icaduka cy'indwara yahitanye ubuzima bw'abantu 180 yatowe. Igihugu cya Korea ya Ruguru catangaje ko ataco tuma kibandanya umugambi w'ibigwanisha ruhonyanganda mu gihe igabishwa ry'ibitero bya gisirikare vyova mu nzira. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yatangaje ko atazohindura ingingo yafashe yo kuduhuza amatagisi ku bidandazwa bimwe bimwe bishorwa muri Amerika. Razi bashikiriza mu kanya ariko imbere yaho tubacire ku mayangi yamwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushasha w'igihugu cya Angola Joao Lourenço yagiye ku butegetsi umwaka uheze yemeye imigambi mishasha yo kunagura ubutunzi bw'igihugu hamwe no guhindura ukuntu ubutegetsi bwari bumeze ku ntwaro ya Perezida Eduardo dos Santos. Yamara abahinga bakurikiranira hafi icyo gihugu bavuga ko ibintu bitahindutse nk'uko byari byitezwe kubera ahanini ibirego vya ruswa bibandanya gushikirizwa. Ibirego bivuga ku butungane bwihitiramwo abo burengukisha imbere ya sentare hamwe n'ibirego n'ibineguro bishikirizwa n'umuryango wahora ku butegetsi. Mu kwezi kwa 12 Lourenço yarakuruye Isabelle dos Santos umukobwa mukuru wa president yahora atwara icyo gihugu. Uyu mufasoni yahora arongoye ishirahamwe ry'igihugu rijejwe ibitoro. Mu ndwi iheze umutegetsi mushasha arongoye ivyo biro Carlos Saturnino yaratangaje kwitohozwa hamwe n'ibiharuro byasubiwemo byasanze hari amadolari angana n'imiliyoni 38 yanyurujwe na sosiyete ikorera i Dubai. Ivyo birego byaciye bituma dos Santos umufasoni wa mbere atunze mu ntara yose ya Afrika ashira habona urwandiko rw'impapuro 13 rwerekana ku rudandazwa rwabaye hagati ya leta ya Angola n'iyo sosiyete rwaciye mateko yongera avuga ko hari isekeza ryibonekeza ryo kumwambika ibara. Itohozwa yakozwe n'igisirikare cya Amerika ku byerekeye abasirikare b'Abanyamerika bane biciwe mu gihugu cya Niger yasanze abo basirikare batari baronse uburenganzira uciye mu nzira nyayo bahawe n'ababakuriye igihe bafata umugambi wo kuja kurondera no gufata umukuru murwi w'intagondwa z'abayisilamiste nk'uko amakuru ashikirizwa n'abatetsi ba gisirikare abivuga. Amakuru yari yatangajwe yavuga ko abo basirikare bari bagiye kubonana n'abatetsi barongoye umutungo ba mu gihugu cya Niger mu kwezi kw'icumi yamara icyo gihe baciye bahindurirwa umugambi maze bajanwa mu gikorwa cyo guhiga Dondu Shefu umukuru murwi w'intagondwa z'abayisilamiste yagize uruhara mu kunyuruza umunyamerika yakorera ishirahamwe rijejwe kwitaho imbabare. Abategetsi bavuga kwabo basirikare baciye bajanwa mu gikorwa cyo guhiga Shefu batarinze guhanuza abasirikare b'intwaza ngabo babarongoye. Ivyo rero ngo byaratumye abo basirikare batamenya urugero rw'amabi yashobora kuba muri ico gikorwa. Abasirikare b'Abanyamerika bane hamwe n'abasirikare b'Abanyanigeria bane baciwe muri ico gihugu muri ico gikorwa kwigenekezo ya kane by'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika. Mu gihugu cy'Afrika y'Epfo naho abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaje ko batoye icateye ingwara icaduka listeria yahitanye abantu 180 mu kiringo cy'umwaka imaze. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Aaron Mutsa Oledi yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa Mungu ko bajejwe amagara y'abantu basanze iyo ngwara yadukiye kwihinguriro ry'ibifungurwa n'ibinyobwa mu gisagara ca Polokwane kiri muraru kubushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Pretoria. Igihugu cha Mozambique hamwe n'igihugu cha Namibia vyaciye bitangaza ko bihagaritse urudandazwa rw'ifungurwa bikorerwa mu gihugu cha Afrika y'Epfo, mu gihe igihugu cha Botswana hamwe n'igihugu cha Zambia vyatangaje ko ibifungurwa bigurirwa mu gihugu cha Afrika y'Epfo bikuwe mu mangazine agurisha ibifungurwa n'ibinyobwa n'amata. Umutetsi yo mu gihugu cya Korea yo mwanuko yatangaje Korea ya ruguru ivuga ko programme yayo ibigwanisho roho nyanganda itoba gikenewe mu gihe ibitero bya gisirikare byama byagabishije igihugu ciwe bitoba bikiriho. Ayo makuru avuga kandi ku gihugu cya Korea ya ruguru citeguriye kugira ibiganiro na leta zunze ubumwe za Amerika. Umutetsi yo mu gihugu cya Korea yo mwanuko ajejwe ibibazo by'umutekano Chang Wi-yong yatangaje ayo makuru inyuma yaho intumwa z'igihugu cya Korea y'umanuko zirimo abategetsi bakomeye zitahukiye zivuye mu rugendo rw'iminsi ibiri zagize mu gihugu cya Korea ruguru aho zabonanye n'umukuru w'icyo gihugu Kim Jong-un. Chang yavuze ko ivyo bihugu uko ari bibiri byumvikanye kugira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa kane. Iyo akazoba ariyo nama nkuru ya mbere ibaye muri ivyo bihugu mu kiringo cy'imyaka irenga 10. Yavuze kandi ko leta ya Korea ya ruguru yakiye neza icyumviro cyo gutunganya inama yo kwihweza umugambi wo kubavanura n'ibigwanisho roho nyanda hamwe n'umugambi wo gusubira kunga imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika. Muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika. Leta zunze za Amerika, perezida wa leta zunze za Amerika Donald Trump ku munsi wa mbere yaratangaje ko Amerika itazohindura ingingo yashikirije yo gutangisha amatagisi angana n'ibice 50% ku vyuma hamwe n'amatagisi angana n'ibice 10% ku bindi bidandazwa vya aluminium bishorwa muri Amerika, naho abategetsi batari bake hamwe n'ibindi bihugu bicuditse na leta zunze za Amerika hamwe n'amasosiyete yo muri Amerika bigize imisi biremera leta ya Amerika ngo ihindure ingingo. Imbere gatoyi yuko atangura inama n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa mbere, Perezida Trump yaratangaje ko igihugu cya Mexico na Canada bishobora gukurwa ko ayo matagisi mu gihe vyo kwemera gusubiramwo amasezerano y'ubudandaji bifitaniye na Amerika yitwa NAFTA. Ivyo bihugu uko ari bitatu biriko biriheza ukuntu ayo masezerano yosubirwamwo. Ibiganiro biherutse hagati ivyo bihugu vyariko bibera mu gihugu cya Mexico. Umukuru umurwi w'ibihugu vya Buraya Jean-Claude Juncker yaragabishije kwi bihugu vya Buraya bishora gusubiriza mu nkoko Amerika bigaca bitangisha amatagisi kubidandazwa biva muri Amerika birimwo ikinyobwa cha whisky, impunzu zo mu bwoko bwa jeans hamwe n'amapikipiki akundwa cyane azwi ku izina Harley Davidson. Ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika tubashikiriza imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no kuri ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi, twumvikanira kuri FM 94.9 na 95.2. Mushora kandi no kushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu ntara ya Afrika ibiyaga binini tuyatangurire ku nkuru twashikirijwe n'umumenyesha makuru Claver. Kuri munsi wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho Burundi bwitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka y'uyo muryango. Sentare yanse ku bikorwa by'iyo nama nshingamateka biba birahagaze mu gihe urubanza rutarahera nk'uko Burundi bwari bwabisavye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver. Ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Uburundi bwatanze birego bwiyamiriza itogwa ry'umunyarwanda umushingamateka Martin Ngoga mu kibanza cy'urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ingingo ya mbere Uburundi busaba ko yofatwa nuko sentare nkuru y'uwo muryango yotegeka ko ibikorwa byose by'inama nshingamateka byohagarara mu kurindira ko urubanza rurangira. sentare yanse ico cifuzo cy'u Burundi yaseguye ko urubanza rwashingishijwe uwo munyarwanda amaze gutorwa ndetse n'ibikorwa nyezina bimaze gutangura aho uburanira leta y'u Burundi Nestor Kayobera na wene yashimye iyo ngingo ya sentare
twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa bya yara banze guhagarara kugira ngo uwatowe ngo umugyango yuko sentare banze ikavuga yuko bitabuje amategeko mu kurinda yuko rubanza nyizina ruba sentare yavuze yuko rusanga urubanza rusanga kwataye gihe kubera yuko babaye ko byavyiza ahubwo urubanza nyizina ruburanishijwe mu bihe byihuta twabishimye twabikengurutse
no buburanira umujyango wa Yase umunyarwanda Stephen Agaba yashimiye sentare kuri iyo ngingo mu kirego ca kabiri Uburundi busaba ko sentare yotegeka kwa matora subigwamwo kububuranira Uburundi amategeko yarahonyanzwe muri ayo matora yabaye itereke 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze ico gihe ibihugu bine kuri bitandatu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko nivyo byatoye umukuru w'inama nshingamateka ivyo navyo no Rwanda Kenya Uganda hamwe na Sudani y'Epfo Burundi hamwe na Tanzania byanase kwitaba ayo matora yamara umurundi kazi Leontine Nzeyimana yari yitoje aronka amajwi 3 n'ahatarahari ico nico Burundi bufatira ko mukuvuga ko amategeko atakurikijwe
cyacha twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamashinga amateka ikora cyacha kubijyana n'ibitigiri biba bihari mu batora ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko igitigiri ari uko igihugu cyose giteza kuba hariho n'imiburi iburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ariko rero muri mura yuko mu gihe batandana batatu n'abandi batatoye ibyo bitigi ntivyakurikijwe nico cyatuma twasaba yuko bovuga yuko amategeko atakurikijwe hanyuma amategeko atakurikijwe murazi ibyo bikurikira nuko amatora asubirwamo bakurije amategeko
ico kibazo cerekeye itogwa ry'utwara inama nshinga amateka sentare yacicungururiza kwisango ritaramenyekana ni naho izo buranisha ugo rubanza mu idonido sentare yifuza ko ugo rubanza gonyaruka kugira ntirubangamire ibikorwa by'inama nshinga amateka ndetse na karere kose na rubanza rwa mbere rwakurikiwe n'abantu benshi abenshi muri bo barabashinga amateka hamwe n'abakozi b'uwo mujyango n'ubuserukizi bw'u Burundi bwari bwarungitse intumwa yamara bose nta numwe yemeye kuvugira kuri mikro n'utwariyo n'amashinga amateka Martin Ngoga niho yari uwo mu ikostime girabura yagumye yihoreye yari yicaye inyuma yumviriza ibivugwa na sentare ijambo kurindi agacishamwo agatwenga buke buke gusa bagenzi we bacishamwo bakidoga batembeye mwe tuzaba dusubiramwo amatora hari nabandi mbere babwiye bagenzi babo b'abarundi bati murabona ingene muri ko muradutesha umwanya abandi nabo barimwo abaganda bati nimutari ntaco muzoshikako ivyo vyashavuje abashinga amateka b'abarundi nka Karegwa Momamo yavuye ashirijwe hejuru ati muri ko muraturengera karimbi uburanira Uburundi yavyise ibitutsi byatutswe igihugu ciwe
umwabaye kwari n'abadututsi barutse cyane gutuba kwa tamuhira aho twese twavuze kuti nushaho tukudutwa kubera yuko twese twatuje gusaba amategeko kwa mwanya yuko mwabonye ko bamwe bamwe no gututuka barutse cyane gose kubera ngo tugomba kubima kazi aho twebwe abarundi ntitwimana kazi cyane cyane dusaba yuko amategeko akurikizwa
ico kirengo cina amashinga amateka giteye impari nikigira kane ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo na amashinga amateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika muri 2006 hakurikira Kenya kuva mu mwaka wa 2007 gushika muri 2012 hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika ku mwaka uheze wa 2017 ubu iyo na amashinga amateka igizwe n'abashinga amateka 54 baserukira ibihugu bitandatu igihugu kime cyose giserukiwe n'abashinga amateka 9 Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavera. Sentare y'ubucuruzi ya Nyarugenge yaburanishije rubanza rwungurujwe rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Uyu muryango urega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kufungira uruganda rw'itabi mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Iminota iri munsi y'isaha ni umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge yakoresheje aburanisha ubujurire bw'urubanza rwa Premier Tobacco Company, uruganda rw'itabirwa rwigara n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe umwanzuro ko abahagarariye uruganda rwa Nyakwigendera Senapol Rwigara banyereje imisoro, bityo ko bimwe mu byabo byakomeza gufatirwa n'umwanzuro utaranyuza bo kwa Rwigara. Mu iburanisha rya none hagaragaye anu wa mahoro Rwigara n'abahoze bakorera uruganda ruri mu manza ndetse n'abavandimwe bo ryangu. Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda wanatangiranye ijambo, yabwiye umucamanza ko zimwe mu mpamvu zateye kujuririra ibyemezo by'umucamanza wa mbere ari uko PTC igifite inzitizi zikomeye yatewe na Rwanda Revenue Authority zigatuma ubucuruzi budakomeza. Yasobanuye ko Rwanda Revenue Authority yatwaye ibikoresho by'uruganda birimo ibitabo by'ubucuruzi rwakoreshaga ndetse na mudasobwa y'uruganda, hakiyongeraho ko yafatiriye amakonti yo muri Eco Bank na Giti Bank by'uruganda. Aremeza ko yamategeko asanze harabayeho kunyerezwa imisoro, hasoreshwa 100% by'imisoro yanyerejwe ariko ubucuruzi bugakomeza uko bisanzwe. Maitre Rwagatare avuga ko igihe uruganda rwahitamo gukora rudafite registre de commerce na mudasobwa bibitse amakuru ya ngombwa, ubwabyo rutahonokana n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Mu gihe umucamanza wa mbere we yanzuye ko ibyakozwe na Rwanda Revenue Authority byubahirije amategeko, uhunganira Premier Tobacco Company warasanga bitari ukuri. Aravuga ko ubucuruzi bw'uruganda bwahagaze. Mu magambo yagize ati, gucuruza si uguhimana, gucuruza ni business. Uyu munyamategeko yanumvikanye atemera akayabo ka miliyoni 5 na miliyoni 600,000 uruganda rwa Rwigara rwishyuzwa nk'imisoro rwanyereje. Abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro, Maitre Clément Gatera na Maitre Baje n'Ibyiringiro, bahawe ijambo babwiye urukiko ko kutemera umusoro wishyuzwa ku ruhande bahanganye ibyo ari uburenganzira bwabo, ariko ko bitabuza ikigo baburanira kwishyuza uwo musoro. Bavuze ko ibikoresho by'uruganda byafatiriwe biri gukoreshwa mu igenzura ry'inyerezwa ry'imisoro. Aba banyamategeko Maitre Gatera na Maitre Byiringiro bavuga ko Rwanda Revenue yemerera uruganda PTC kubaha kopi za registre de commerce ndetse andi makuru bakeneye ari muri mudasobwa, bakazana hard disk bakayatwara bagakomeza imirimo. Bavuze ko izo nzira bahagarariye uruganda rw'itabi rwa Rwigara bazanze kuri konti z'uruganda zafunzwe, nabyo bavuga ko ibari ibisanzwe kuri bo zigomba kwishyura umwenda ku misoro bakurikiranyweho. Nicyo kimwe n'amatabi yafatiriwe akiri muri stock barasanga yarafatiriwe ku buryo bwubahirije amategeko. Bavuze ko uruganda PTC rwakabaye rukora rukishyira igice cy'umwenda w'imisoro. Banabwiye umucamanza ko bo kwa Rwigara bagombye kwegera Rwanda Revenue Authority bakaganira ku buryo bwo kwishyura imisoro mu byiciro, ariko babanje kwigaragariza ko byibura bishyuye 20% by'umwenda wose. Mu gusoza, bashimangiye ko ifatirwa ry'ibikoresho by'uruganda rwitabi PTC bigamije kugenzura niba nta yindi misoro rwanyereje irenze ku Rwanda Revenue bakurikiranyeho, maze bavuga ko ubujurire bw'abahagarariye uruganda rwitabi rwabo kwa Rwigara nta shingiro bufite. Maitre Rwagatare wunganira uruganda PTC yasubiranye ijambo nababwira umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge ko nta ushobora gukorera kuri fotokopi mu ruganda. Yasabye ko inyandiko Rwanda Revenue ishaka kujyana mu bushinjacyaha ariyo yazikorera fotokopi, iby'umwimerere ikabisubiza uruganda rugakomeza imirimo. Naho ku makonti afunzwe, aravuga ko uruganda rudashobora gukomeza igihe nta buryo bwo kubona amafaranga. Arasanga amakonti y'uruganda yafungurwa, wenda Rwanda Revenue ikazemeza ko 30% by'ibyinjira yajya ibifata. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017 nibwo igipolisi cy'u Rwanda cyagiye gutwara ku ngufu mu Kiyovu abagize umuryango wa Rwigara, kibakekaho ibyaha birimo icyo kunyereza imisoro, kuko icyo gihe cyavugaga ko banze kwitaba ku neza. Nyuma mu minsi yakurikiye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, umwari Diane Shima Rwigara, murumuna we Anu wa Mahoro Rwigara na nyina ubabyara Adeline Mukangemanyi Rwigara barafashwe barafungwa. Mu rukiko uko ari batatu bahuye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. N'icyaha urukiko rwasanze nta bimenyetso bifatika kuri Anne Rwigara, maze rutegeka ko abarekuwe by'agateganyo. Mu nkiko kandi nta cyaha cyo kunyereza imisoro byagaragaye mu byo bakekwagaho ku ikubitiro. N'icyaha banyirubwite bavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangaje ko byanze bikunze uko kwezi kwari burangire cyateje mu cyamunara imitungo yo kwa Rwigara wahishyurwa imisoro kibakurikiranyeho. Nakwibutsa gusa ko Nyakwigendera Senapol Rwigara wari umunyemari ukomeye, yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitavugwaho rumwe. Ku butegetsi Rwigara yazize impanuka. Kubagize umuryango ariko n'ubutegetsi bwamwirengeje. Umwanzuro w'urukiko rw'ubucuruzi hagati ya Rwanda Revenue Authority n'abahagarariye uruganda rw'itabi rwa Rwigara uzamenyekana ku itariki 8 z'uku kwezi kwa gatatu saa 10 z'umugoroba. Akabagira ubusajwi rya Amerika, i Kigali.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Tuje mu Burundi naho mu gatondo kuri uyu munsi umukuru w'igihugu yagendeye intara ya Gitegaho yatanze icigwa cyo kukunda igihugu, kunda ngozi n'abavuka ntara ba Gitega. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi, Fidele Sabimana.
Mu gatondo kuno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Peter Nkurunziza yagendeye intara ya Gitega aho yatanze icigwa cyo gukunda igihugu, kundongozi zitandukanye zikorera muri iyo ntara n'abaserukiye bavuka muri iyo ntara. Intara ya Gitega igize icyenda umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza agendeye muri iyo mugambi yayo wo gukundisha igihugu no kucitangira. Ni inama yatanguye hagati ya saa mbiri na saa tatu umukuru w'igihugu amaze gushika mu nyubako z'amanama ziri ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi rya Gitega. Inama imaze kugurugwa icese ntibaretse abamenyeshamakuru ngo bakurikirane inyigisho zatanzwe n'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza. Abanyamakuru baciye bataramugwa babwirwa ko intumbero n'ivyavugiwe muri ivyo vyigwa biza gutangwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inama irangiye. Inama yagiye kurangira igihe c'isaha indwi zirenga gato. Niho Jean-Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Peter Nkurunziza yagize ico abwira abamenyeshamakuru bari barindiriye.
Uwo mubonano uri mu rukurikirane rwa wa mugambi rw'azanyigisho zidasanzwe zifasha abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo bamenye icyo bategerezwa gukora n'icyo bahamagariwe gukora. Intara ya Gitega igize intara y'icyenda mu ntara z'u Burundi, n'icyo umukuru w'igihugu yabigishije arababarira igihugu cyabo iyo cavuye aho kigeze niyo yipfuza ko kigana.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze icyifuzo cy'umukuru w'igihugu muri kazoza kubijanye n'u Burundi n'abarundi.
Muri make umukuru w'igihugu yipfuza yuko abarundi bovavanura n'inyifato zitabereye cyane cyane imbuto y'amacakubiri babibwemwo n'abakorona. Afise umugambi rero n'ishaka ridasanzwe ryo kurandurana n'imizi imbuto mbi y'amacakubiri yabibwe muri bene Burundi.
Mbega ibyo byifuzo by'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza abona ko kogwa iki kugira ngo Burundi buronke isura yifuza? Nanyene tumvirize Jean-Claude Karegwa ndenza akavugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ndikubwira ngo ibyo babishikeko no kuja ku isoko bakagendera karoro keza niragigiza twarazwe n'inshungu z'u Burundi guhereye ku mwami Ntero Cyambara Ntama ugaca kuri mwezi gisabo ugaca kuri bagwa gasore nandadaye nabandi abo nibo nyine cyo kuri washaka yuko bobera akaroro keza abarundi, maze umwe wese akagerageza kubisunga mu gutegura imigambi kugerageza kubona kure ubwo barabe abuzukuru n'abuzukuruza. Umuntu wese akagerageza kurenza ingimbi ngemero mu migambi yose ategekanya akabasaba gutegera yuko ico bapfana kiruta ico bapfa bakumva neza yuko ibibahuza ari byo bishyize kusumba batandukanya. Ivyo rero bakabikora bagerageza no kubiraga abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza.
Amakuru dukesha abakorera mu biro by'umukuru w'igihugu nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azahetura intara zose zigize u Burundi atanga inyigisho zifatiye gukunda igihugu no kucitangira. Ibibazo n'ivyiyumviro vy'abitavye ivyo vyigwa abamenyeshamakuru ntibashoboye kubimenya kuko ivyigwa vyabaye mu mwiherero ntangere Igitega. Fidele Antoine Sabimana kubw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele. Francine Niyonsaba munanotsi umurundi kazi rurangiranwa mu byo gusiganwa ku metero amajana 8 yatahutse mu Burundi kuri uyu munsi wa kabiri. Yatahukanye umudari w'inzahabu aherutse kuronka mu gisara cya Birmingham mu gihugu cy'Ubwongereza inyuma yaho abereye uwa mbere ku metero amajana 8. Ni inkuru twateguriwe na Evariste Nzikobanya nka umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Ego ndagihowe cyane kubona nashoye kuzana umudare.
We ni Francine Niyonsaba umunonotsi rurangiranwa aho kuri no wa kabiri yuruka indege ku kibuga mpuzamakungu cya Bujumbura yaratahutse avuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Aho naho yaheruka kwaronkera umudari w'inzahabu mu ihiganwa ryo gusiganwa ku metero 8 ryabereye mu gisagara cya Birmingham. Uwo munonotsi w'umurundikazi yatahukanye umunezero udasanzwe.
Ndagihowe cyane iyo ntsinze ni igihugu kiba gitsinze n'abarundi bose babatsinze rero ndaryohewe cyane kubona nshoboye kugaruka mu gihugu cyanje fise umudare w'inzahabu akamunotera abanonotsi ahandiko ndagera nishaka n'umwete nuko bo kwifuza gukorana ishaka n'umwete kugira ngo bashobore kwiteza imbere bongere bateze imbere igihugu
kubibaza ko yabaye wa mbere kubera umunonotsi Semenya wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo yamwemweretse ubwo rw'ikirenge atitavye iryo higanwa y'ibihamingame niyo nsaba afisinyisha baha
mu ma competition ntibaharura abasivye baharura abitavye rero umudahe nasinze nikubera naye nitavye nikubera nenda ukwiye na urondeye nishaka ryinshi
abatandukanye bari baje gusanganira uwo mwigeme aturuka mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi muri bo harimo abanonotsi Veniste Niyongabo yigeze nawe nyene gutera iteka igihugu mu byo kwinonora imitsi atanga iziguro y'agashimwe Francine yatahukanye mu Burundi
insinzi nk'iyi bisanzwe ifise agashusho keza cyane ku Burundi no ku Barundi no kuri we nyene cyane cyane kuko imuha ububasha bwo kumenyekana bw'uko abantu bose banamwubaha n'icyubahiro kidasanzwe
ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nk'uko yamyabigize uko Francine Niyonsaba atahukanye ubushimwe no kuri uno wa kabiri yabikoze uko umufasoni Anne Casper yashikirije umunezero
ndakeje Francine ndakeje Burundi ndahimbawe ko uwo unonotsi rurangirangwa kwisi yose yimenyere reza muri Amerika ndaryohewe kuba ngaha namwe. I am so happy to be able to celebrate yet another victory for you and for all Burundians.
Abarongoye ishiramo ryo kwinonora imitsi mu Burundi bashima ingene uwo mwigeme adahengeshanya gutera iteka igihugu. Jean-Pierre Sinzinkayo umunyabanga mukuru wa Federation d'Athlétisme du Burundi avuga ikiriko kirakorwa kugira mu minsi iri imbere hazoboneke abandi ba Francine Niyonsaba.
Burya abanonotsi turabafise gusa baretse kuba bageze ku rugero mu atlete Francine Niyonsaba ageze ko ariko yenda ngira ndabamenyeshe yuko uwuye muri kino gihe twahinduye politike kugira ngo turonke abanonotsi hirya no hino. Ubu uye twafashe yuko dutegura amahiganwa ku rwego rw'intara twagira amahiganwa ku rwego rw'uburere hanyuma tukabona kugira n'ihiganwa ku rwego rw'igihugu cyose ibyo rero tuheza bidufashe kugira ngo dushobore kuronka abanonotsi bakomeye abanonotsi bashobora kuzosubirira ba Francine Niyonsaba bagasubira n'abandi banonotsi tuzi yuko bateye iteka igihugu cyacu Burundi
hari aho mumaze kubona bafite amatara nka Francine cyangwa bamwegereza bamusubirira koko nk'uno mwaka cyangwa umwaka uzi
gushoboka ndabivuga gutyo oye ko muri uno mwaka cyangwa umwaka uzi tworonka umunonotsi ageze ku rwego rwa Francine niba ndiko ndashikuza mugabo nagira ndabizeze yuko abanonotsi bariho turiko turabategura mu minsi iri imbere muzoheza mubibona
iruhande y'umudari w'inzahabu Francine Niyonsaba yanaronkejwe ibihumbi 40 by'amadolari y'Abanyamerika ni ukuvuga miliyoni 67 zirenga mu mafaranga y'amarundi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse incamake y'amakuru twashikirije mu kanya twabwiye ko Perezida Mushasha w'igihugu cya Angola Joao Lourenço yagiye ku butegetsi mu mwaka uheze yemeye imigambi mishasha yo kunagura ubutunzi bw'igihugu hamwe no guhindura ukuntu ubutegetsi bwari bumeze ku ntwaro ya Perezida Eduardo dos Santos. Yamara abahinga bakurikirane hafi icyo gihugu bavuga ko ibintu bitahindutse nk'uko byari byitezwe kubera ahanini ibirego bya ruswa bibandanya gushikirizwa. Twababwiye kandi ko itohozwa ryakozwe n'igisirikare cya Amerika ku byerekeye abasirikare b'Abanyamerika bane biciwe mu gihugu cya Niger ryasanze abo basirikare batari baronse uburenganzira buciye mu nzira nyayo bahawe n'ababakuriye mu gihe bafata umugambi wo kuja kurondera no gufata umukuru w'umurwi w'intagondwa z'abasalimiste nk'uko amakuru ashikirizwa n'abategetsi ba gisirikare abivuga. Twabwiye kandi ko umutegetsi wo mu gihugu cya Korea y'Umwanuko yatangaje ko Korea ya ruguru ivuga ko programu yayo y'ibirwanisho ruhonyanganda itoba yikenewe mu gihe ibitero bya gisirikare vyama vyagabishije igihugu ciwe bitoba bikiriho. Ayayo makuru rero avuga kandi ku gihugu cya Korea ya ruguru cyiteguriye kugira ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti rero mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha bigaruka ingaha tuboneho akanya ko gushimira umushinga ntaye mu Nigeria yadufashe mu higa bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara Alimasi yadufashe gushira hamwe ibiganiro amakuru nayo mwashikirijwe na Frederic Nkundikije. Turashimiye cyane rero kuba mwaduteze amatwi, mugira amahoro n'umugoroba mwiza, mubandanye kandi mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika.